VOA. Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza kuri mikro, ku makuru n'ibiganiro tubafitiye kuri iyi saha. Muri kumwe nanje Fidene Niyongabo
na Louise Bigirimana kazi mu biganiro byacu kuri radio Inshuti ya Bose, yumvikanira kuri FM 88.3 no ku ijwi ry'Amerika FM 104.3 Kigali mu Burundi, mutwumvira kuri FM 104.9 no kuri FM 105.2.
Aho tugeze ubu ngubu, umuntu umwe anywa litiro 59 ku mwaka. Naho turagera kuko ibyo dusabwa ukurikije imibare ya FAO itanga, dusabwa yuko at least twagira twanywa litiro 120 umuntu umwe ku mwaka.
Uwo ni Jean-Claude Kayisinga, umunyamabanga ahoraho mu bushikiranganji bujejwe rw'uburimyi mu Rwanda, avuga ku mwimbi w'amata mu Rwanda.
Abantu barenga 70 ni bo bamaze kumenyekana ko bahitanywe na nyamugigima yabaye mu Butaliyano. Kaminuza y'Abanyamerika muri Afghanistan yatewe n'abantu bataramenyekana. Rieke Mashari yahoze ari cegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu muri Sudani w'umanuko, amagara yiwe aramukitse.
Aya makuru n'andi makuru twabateguriye turabashikiriza mu buryo bunonosoye mu biganiro byacu byo kuri iyi saha. Mugume ku maradiyo yanyu. Yamara reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana. Aloyisi,
urakoze. Fideli, abantu 73 nibo bamaze kumenyekana ko bahitanywe na nyamugigima yabaye mu gihugu cy'u Butaliyano mu gatondo ka kare kuri uyu munsi wa gatatu. Nyamugigima yononye ibintu bitari bike. Abahinga mu by'ubutaka bavuga ko iyo nyamugigima yari ifise ubupime bungana na magnitude 6.2, yasinzikaje akarere kari ku birometero 10 mu manuko bushira ubuseruko bw'igisagara cya Norcia. Iyo nyamugigima yarumvikanye kandi no ku murwa mukuru Roma ku birometero bishika 150. Abajejwe ibikorwa byo gutabara mu Butaliyano bavuga ko abantu bashika mu majana bakomeretse, abandi batari bake ntibafise aho barambika umusaya. Iyo nyamugigima yo kuri wa gatatu yabereye hafi igisagara cya Aquila, naco nyene cibasiwe na nyamugigima nk'iyo mu mwaka w'2009. Nyamugigima yahitanye abantu bashika ku majana 3. Ahandi havugwa nyamugigima ikomeye cyane ni mu gihugu cya Birimania, aho kuri uyu munsi wa gatatu nk'uko bishikirizwa n'abajejwe kugendereza bavuga yuko nyamugigima ipima magnitude 6.8 yumvikanye mu buraruko bw'ico gihugu cya Birimania. Nta bahasize ubuzima baramenyekana, ariko iyo nyamugigima yumvikanye kandi no ku murwa mukuru w'igihugu cya Thailand i Bangkok hamwe ni Kolkata mu gihugu cy'Ubuhindi, ahantu hari uburebure bw'ibirometero 1000 uvuye muri Birimania. Naho nyamugigima nk'izo zikunda kuba muri icyo gihugu cya Birimania nta bantu zikunda guhitana, kiretse iyabaye mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2012 yahitanye abantu bashika 40. Muri Afghanistan hari amakuru atangazwa ko humvikanye amasasu hamwe n'ibindi bisasu biturika ni muri kaminuza y'Abanyamerika iri ku murwa mukuru Kabul wa Afghanistan. Byabaye kuri uyu munsi wa gatatu. Abajeje umutekano ba Afghanistan gushika ubu barakikuje inyubakwa z'iyo kaminuza. Abaraho bamenyesha ko abarwanyi binjiye muri iyo kaminuza, aho bibaza ko abigisha hamwe n'abanyeshuri boba bafashwe imbohe. Abantu 5 nibo bamaze kumenyekana ko bakomeretse, ariko nta murwi n'umwe uritirira ico gitero. Mu ntango z'uku kwezi, umwigishwa muri kaminuza w'Umunyamerika hamwe n'abandi bagenzi biwe bamuka muri Australia bari baragizwe imbohe kuri iyo kaminuza nyene. Gushika ubu nta uramenya kandi nta uremanga irengero ryabo bantu banyurujwe abo bigishwa kandi nta wuzi ni irengero ryabo. Muri Afrika wahoze ari cegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu muri Sudani y'umumanuko Riek Machar ari i Khartoum ku mugwa mukuru wa Sudani kwivuza. Ivyo vyamenyeshejwe ejo ku wa kabiri n'umushikiranganje ajeje kumenyesha makuru muri Sudani Ahmed Bilale abibwiye abamenyesha makuru. Yabimenyesheje kandi ko Riek Machar arembye cyane. Bilale amenyesha ko Riek Machar arwaye mu gikiriza kandi afise n'ingorane z'amaguru zavanye n'uko yagize ingendo ndende agenda n'amaguru mu minsi irenga 15. Amenyesha kandi ko ayo makuru yamenyeshejwe abategetsi b'Ijuba ku murwa mukuru wa Sudani yo mu manuko. Machar yahungiye mu ishamba inyuma yaho habereye gutana mu mutwe hagati y'abarwanyi biwe n'abasirikare ba leta ya Sudani yo mu manuko, mu nyuma abona gutorwa n'abasirikare ba MONUSCO mu gihugu cya Congo aho bamusanze yarakomeretse ukuguru. Bilale amenyesha kandi ko Machar azoguma avurirwa muri Sudani kugeza mu nyuma kugezaho azoca ahitamwo igihugu azojamu. Mu makuru avugwa hirya no hino ku isi kandi cegera cy'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yamenyesheje ko Amerika ataco yari izi kijanye n'integuro yo gutembagaza ubutegetsi muri Turukiya kandi ko batazigera bashigikira inyifato nk'iyo igayitse yakozwe n'abasirikare. Yayivugiye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku murwa mukuru Ankara kuri uyu munsi wa gatatu ahejeje kubonana n'umushikiranganji wa mbere wa Turukiya Binali Yildirim. Biden yatangaje ko Amerika izotanga imfashanyo zose zikenewe kuri Turukiya kugira demokarasi ishinga imizi muri ico gihugu kandi ko bazokomeza imigenderanire na nyaburya Turukiya ari igihugu ngira kamaro mu nteko za NATO. Biden yashitse muri Turukiya kuri uyu munsi wa gatatu mu gihe abasirikare ba Turukiya ari naho batangura ibitero vya mbere muri Siria ku muhari wa leta ya Kiisilamu no ku barwanyi b'abayisilamu bo mu bwoko bw'abakurde. Indege z'intambara za Amerika zafashije muri ivyo bitero. Biden yarabonanye kandi na Perezida Recep Tayyip Erdogan w'igihugu cya Turukiya.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Amakuru yo mu karere duhere mu Rwanda aho leta y'u Rwanda ivuga ko umwimbu w'amata wiyongeye inshuro zirenga 14 kuva mu mwaka w'2022 gushika ubu. Leta ivuga ko ifatanije n'ibihugu 12 bya Afrika byagiye hamwe mu mugambi wo kongereza umwimbu w'amata bitegekanya inama mu ntango z'ukwezi kw'icyenda mu Rwanda. Ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Asumutakaboye.
Ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko umukamo w'amata wiyongereye cyane mu myaka 16 ishize aho umwaka w'2022 u Rwanda rwabonaga umukamo ungana na toni 50,000. Uwo muri uyu mwaka u Rwanda rugeze ku umukamo ungana na toni 710,000. Ibi bigendana n'uburyo umubare w'abanyarwanda banywa amata wiyongereye. Mu mwaka w'1998 umuntu umwe yanywaga litiro 6 buri mwaka, ni ukuvuga ko umuntu umwe yanywaga litiro imwe mu mezi abiri. Kugeza muri uyu mwaka umubare w'abanywa amata wariyongereye kuko umuntu umwe asiga gaye anywa litiro 59 mu mwaka. Iyi mibare yavuye mu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubworozi n'ubuhinzi RAB. Umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi Bwana Kayisinga Jean Claude mu kiganiro ya itangazamakuru kuri wa gatatu yavuze ko nubwo ibipimo by'abanywa amata byiyongereye ariko bitaragera ku by'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi FAO uteganya.
Aho tugeze ubu ngubu umuntu umwe anywa litiro 59 ku mwaka, ariko ntaho turagera kuko ibyo dusabwa urebye ukurikije imibare ya FAO itanga dusabwa yuko at least wagira twanywa litiro 120 umuntu umwe ku mwaka. Kugira ngo tubigereho ibyo byose hari gahunda nyinshi twagiye dutangira nk'igihugu gukora, nk'igahunda ya Girinka, hari gahunda ya inkongoro y'amata ku mwana na gahunda yo kuvugurura icyororo.
umuyobozi wungirije w'ishyirahamwe ry'aborozi b'inka mu Rwanda bwana Nkumbuye Stanislas avuga zimwe mu ngamba zatangiye gufatwa n'iri shyirahamwe ryabo kugira ngo bateze imbere aborozi.
Amworozi uzongera guha umuntu amata, amata yose azajya agezwa ku makusanyirizo, namara kugezwa aho ngaho umuguzi w'amata wemere kuyacuruza agomba kuba ari muri iri huriro ryacu, ntabwo uzahabwa uburenganzira bwo kugura amata utari muri iri huriro. Ibyo rero umuntu azajya baha kontra cyangwa asugirana amasezerano na ryakusanyirizo agomba kuba azwi afite adres akagirana amasezerano kuko agaragaza n'azashakirwa kugira ngo bya bibazo by'ubwambuzi byagiye bigaragara n'ibyongere kubaho.
Abashinzwe ubworozi mu Rwanda bavuga ko ubushakashatsi bwakozwe mu bihugu 12 byihurije hamwe ngo biteze imbere umukamo w'amata. Ubushakashatsi bwerekanye ko umukamo w'amata wateje imbere aborozi ku kigero cya 80%. Gusa aborozi baciriritse baganye n'ijwi rya Amerika bo mu Rwanda bavuga ko kugeza ubu ibyo batanga ku nka ari byo byinshi bageranije n'ibyo bakura mu mata.
Ntabwo asi no kwahira ugasashaka umushumba ukamuhemba, waba rero ugasanga muri kwezi nta mukamo ntaki.
Litiro angahe?
Igura 250. Ubwo rero urumva ko mu kwezi wakwinjiza 7500 adahembye n'umushumba.
Inka baduha hari zikama amata make kandi umushumba urumva uramuhemba kandi ukanamugaburira. Wareba noneho ibyo umuha byo kurya n'icyo ugasanga ntabwo bihwanye n'ariya mata.
Amata yakubyarira yakugeza mbese ku bindi
nta kirushaho kugezaho kereka ufite inka za kijyambere zikamwa amata menshi. Urabyumva? Nawe zikamwa make ni ukuyagurisha ujya ubona he mu bushumba n'ubwatsi n'ubujya kwaye ubwatsi harimo igihombo. Icyambere wowe nta nyoye n'ufite umwana kugira ngo yanywe ntibyoroshye abakeneye amafaranga.
Tariki ya 31 z'ukwezi kwa 8 kugeza kuri 2 z'ukwezi kwa 9 mu Rwanda hazabera inama yateguwe n'ihuriro nyafurika ry'aborozi b'inka n'abakora ibikorwa bifitanye isano n'amata bibumbiye mu ishyirahamwe ryiswe ESADA. U Rwanda ruzaboneraho umwanya wo kumurika umusaruro wabonetse muri gahunda zashyizweho zo koroza Abanyarwanda ndetse runigire ku bandi uko amata bayabyaza ibindi bintu binyuranye. Ibihugu byibumbiye mu muryango wa ESADA harimo u Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania, Mozambique, ibirwa bya Maurice, Zimbabwe, Malawi, Afrika y'Epfo, Ethiopia, Madagascar ndetse n'igihugu cya Malawi. Ibihugu byashinze umuryango bihuje mu mwaka wa 2014, icyicaro cy'uyu muryango kikaba kiri i Nairobi muri Kenya. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio ya Amerika i Washington DC turagushimiye kuri iyo nkuru Asumta. Mu Rwanda kandi ikibazo cy'ibura ry'akazi ku bakiri bato kibandanya gutera ibibazo cyane cyane abakiri bato biza amashuri. Ijwi ya Amerika ryagiranye ikiganiro n'umusore yarangije amashuri yisumbuye amaze imyaka 5 akorera ubucuruzi bw'akajagari mu gisagara cya Kigali. Ibindi kuri iyo nkuru twumviriza umumenye cy'amakuru wacu Eric Bagirubusa.
Ngiye gituma ndi mu muhanda cuko nabuze uko nakwihangira umurimo. Ahubwo icyo nabuze ngiye ni igishoro uwama amafaranga guhera ku 200,000 ngiye nta kibazo najya nta nubwo umuhanda wabo nawugarukamo. Nahita ngenda rwose mu mutwe wanjye harakora neza, nahita mpanga umurimo kandi umurimo nakora abanteza imbere.
Wagiye mu muhanda ryari?
Nagiye mu muhanda bo muri 2011. Narangije 2010 njya mu ngando, mvuye mu ngando ndaje ndashakisha murakazi nibwo nahise noneho njya mu muhanda.
Wari warize iki mu mashuri yisumbuye?
Nize mécanique générale automobile.
Ibyo bintu n'ubundi nibyo leta iri gushishikariza abantu kwiga mu buryo bwo kwihangira imirimo.
Kuba narabyize ariko navuyeyo burya iyo wize theory sans pratique nta kintu babimaze. Iyo ugeze muri pratique umeze nk'umwana n'ubundi ugiye kongera kwiga. So iyo base rero yo kongera kujya kwiga pratique iyo niyo nabuze. Nyibonye n'umuhanda nawe.
Iyo ubona wirukankana n'amadaso bakwirukankana
bemera. Njyewe ikimbabaza ni uko baza bakampobotera bakankubita na diplome yanjye ibitse mu rugo. Icyo nicyo kimbabaza cyonyine. Naho kwiruka bwo n'abagenzi banjye turiruka bwo nta kibazo.
Umaze imyaka 5 uri mu kazi ko kuzunguza, ntabwo urabona igishoro cyo kuba wajya mahariya mu isoko nk'abandi bose.
Okay, igishoro ntacyo kuko njyewe amafaranga nzunguza nayo kwibonera yo kurya gusa no kwishyura inzu nta kindi. Ku munsi baranyambura nimba najyanye bitanu no munsi bagahita banyambura ejo nkajyanayo bibiri wanigiye nshirirwa nkajya kuguza abagenzi banjye.
Kwa Kabuga wagiyeyo?
Si rimwe si kabiri ahubwo neza navuyeyo ubuse.
Waduha isura yaho uko haba hameze?
Hariyaho hihorere wa mugabo hihorere. Hariya bahita igikondo ubundi kwa Mbuga harani habi cyane.
Ubutegetsi buravuga buti iyo bujyanye abantu ni ikigo ngororamuco.
Ni ikigo ngororamuco ariko ntabwo ari ikigo bagomba gushyiramo abantu b'abakarasi bashaka yo kurya cyane ikigo bagashyizemo abantu bibisambo babuze icyo gukora hariya ntago ari ingororo ramuco hariya ntago ari ingororo ramuco
nta bundi buryo bwo guhanga imirimo mubona se abantu mwize
nta kintu wakora udafite capital umuntu afite 50,000 ibyo bigomba kuva igishoro byanze bikunze ariko ntago uzafata 5,000 ngo ugiye kubona capital ntago byashoboka
bibaye ngombwa kuhura n'ubutegetsi wabusabe cyo
kintu nabusaba navuga nti nimba bashaka ko tuva mu muhanda ni byiza ko tuyenda twakorana n'amabanki ariko banki ukorana nayo hari icyo washoyemo muri iyo banki so niyo baduha n'ibihumbi 100 buri muntu nimba byaboneka twaba tubonye igishoro umuhanda twawureka ariko ubu ngubu umuntu arabyuka afite 5,000 akavuga ataho kugira ngo mbiranguze nge ku kibanza bampaye nze kuburara karanguza bya 5 agahetaza mu muhanda kugira ngo abyaze igihumbi cyo kurya
uwakugira umutegetsi wagikemura ute
Je wangira umutegetsi kwanza nabanza nkegera abantu bacuruza mu muhanda nkumva ibyifuzo byabo nkeje bundi hari giye bigeze kuvuga ngo bohereje amafaranga ngo bakarasi bayafate ayo mafaranga yaraje amafaranga yaheze hejuru babakarasi yakokuye kugeraho ntiyabageraho niba yabone nuwayabonye ndumva yarabonye nk'abantu bangaye njya numva bavuga babonye 2025 2025 umukarasi afite ntago yakuvira mu muhanda niyo wagira oya ayo ni make ntago ngo rwose wavamo mu buryo bwo gukemura ikibazo mbanje kumva ibibazo bafite nka leta nakwiyambaza banki akibumbira hamwe ariko nanone ntihabamo ingorane zo kuvuga ngo babanze berekane ingwate nabwo bikaba mu gihe cyihuse apana kuvuga ngo biramara umwaka imyaka ibiri imyaka itatu ndumva icyo gihe hariho ikibazo cyakemuka
ikibazo kidakemutse ndi gutera ijisho nkabona n'urubyiruko gusa
ikibazo kidakemutse u Rwanda ndumva atari paradizo u Rwanda ntabwo ari paradizo uvuye hano ukagera mu Bugande wabona y'abazunguzayi ugeze muri Amerika harimo abazunguzayi ugeze mu Bufaransa harimo abazunguzayi nta gihugu kitagira abazunguzayi
ejo hazaza aho urubyiruko murahabona muto
ejo hazaza aho urubyiruko nta terambere ubuzima bwo mu Rwanda buragoye rwose buragoye pe naho ejo hazaza aho urubyiruko naho
ndagushimye
sawa murakoze cyane
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho Musenyeri Yohakimu ntaho ndereye ayoboye diocese katolika ya Muyinga saba abakristu arongoye n'abarundi bose kwagura imitima mu gusabikanya itunga bafise biyumvira ineza ya bose yabivugiye muri paruwasi ya Kanyinya mu ntara ya Ngozi yariko yugurura umwaka wa yubire imyaka 2025 runani ngorora majambere kwa diocese ya Muyinga imaze ibindi kuri inkuru twumviriza umenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze
Muri paruwasi ya Kanyinya ni ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo niho umwungere wa diocese katolika ya Muyinga Yohakimu ntaho ndereye yugurura icese umwaka wa yubire w'imyaka 2025 Caritas ya Muyinga imaze ishinze imizi muri iyo diocese Musenyeri ntaho ndereye Yohakimu arongoye iyo diocese ati impinga iracyari ndende mu byo gufasha abandi kugira abagira ubuzima bwuzuye
hari byinshi umuntu akubitiza amaso bikamutera agahinda hari byinshi bibabaje byerekana ko abana b'Imana koko batikwije umutamana w'iteka haracyariho ubujuju bwinshi ukutamenya gutuma abantu bakenana n'ibyo batunze bikabananira kubyikorako haracyari ukutamenya kwinshi gutuma abantu n'iyo baronse ibyo bafungura badaheza ngo bagire amagara meza kuko batazi kubitegura neza ntibamenye no kubifungura nk'uko byategerejwe
ibikorwa bya Caritas muri diocese ya Muyinga birangurirwa mu runani ngororera amajambere kwa diocese katolika ya Muyinga arigo bita Odedim ni muri iyo ntumbero umwungere wa diocese katolika ya Muyinga yifuza ko ibikorwa bya Caritas bitogarukira gusa mu gufumbatisha abantu ibyo babafashisha
Caritas yacu ni ndinganizo duhamagariwe kuramuriramo urukundo rushashaye kurwanya ibyo byose bituma abantu badashobora kwiyumva mu iteka ryabo bakaguma mu bukene bw'umutima n'ubw'umubiri
Musenyeri Ntahondereye Yohakimu arongoye iyo diocese ya Muyinga ntarirabusema mu vyo avuga mugihe hari ko haraba n'ivyo birori ku bigo by'abihebeye imana haboneka abantu bagizwe hanini n'abageze mu zabukuru ndetse n'abakiri bato basegerereza bavuga ko ubukene iwabo bubugarije
tulindiriye mama adutwale rutwana turabicyo dufashishe aba babuza amabere bere cewe uyu uni impubye arabuze nyina twari kwa muganga yo hepfo kuri MS niba baturumbitse kunega hari inzara uri umuntu wawe wapfaka uri mu nzu ya wenyene yirwaye nturonke uko rutwo tuboga n'ubundi cubura
bari baduhaye impapuro ututse ngaha kwa mama mukuru ngadufashishe kubera turabura n'abadukubitirako n'inzara iri mu kutwica
ku bwa musenyeri ntawe ndereye hoko gwiki muri kino gihe
iterambere rijyarwa n'umutima wagutse n'ubwenge bukerebutse uyu mwaka rero n'utubere umwaka wo kwagura imitima ngo tumenye gusabika gitunga dufise no kurigwiza twiyumvira ineza ya bose kugira ngo ntihaba abatunzi n'aboro ibyo ni byo Mukama yipfuza ko byoranguka mu mwaka wa yubire
ku ruhande rw'abajejwe intwaro hari umunyamabanga wa komine Kirundo Terence Bigirimana uwo nawe arakenguruka imigambi Caritas Odedime Muyinga iriko irarangura mu banyagihugu ibateza imbere
nka karorero murabona nka kirya kigo cy'umutwenzi barafise ibikorwa byinshi baranguriramo hariho inyigisho zitangirwayo cyane cyane kubijanye n'uburimyi n'ubworozi icyo ni igikorwa cyiza barabigisha byinshi bijanye n'iterambere ivyo rero tukaba tubikenguruka
umwaka wa yubire y'imyaka 25 Caritas Muyinga imaze uzosozegwa no gushikiriza ishure ry'imyuga rizoba ryubatswe nibohero rikuru rya Muyinga ku buryo abakirisu bazoba batanze mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11835 buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835
mubandanya kumviriza ibiganiro byacu kuri radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda inyuma yaho leta y'u Burundi ifata ingingo yuko atavyimburwa bizosubira gushorerwa mu gihugu kibanye cy'u Rwanda bivuye mu ntara ya Kibitoke abanyagihugu baho na cyane cyane abarimyi b'amatomate ntibagira iyo bashorera umwimbu wabo umenyesha makuru wacu Evariste Nziko Banyanka niyo nkuru adufitiye
inyuma yaho abarimyi bo mu ntara ya Kibitoke baburijwe gushorera umwimbu wabo mu gihugu kibanye cy'u Rwanda bavuga ko batagifise aho bashorera umwimbu wabo abarira rukajana na barinyi bitomate bavuga ko uwo zitaburiye kwa gasesa azitanga ku mafaranga make ibibatera agahombo katagira uko kangana bagereranije n'amafaranga bakoresheje mu kuzirima no murimyi w'itomate ntagira yacira na yamira atera kamo ubushikiranganje bw'uburimyi kugira icyo bufashije
aha rero twebwe tukavuga tuti nubwo tubacyafise ikibazo none ubu ngubu ko nagasoko kwahora tujana byanse ubitomate ngirango hahiriwe abatazirima mugaba batizima turagowe ubu abatazirima bazigura make mugaba twebwe ntimwibuka ko twazitanze ku mutahe muremure tuca tuguma tufise ikibazo indoro rwanda kubaho nukuri turakumye amashe turabinginze nimugifate mu minwe iki kibazo mugende ku nzego mushobora kuca ko zose twebwe turiteguye kurima nta ngorane nimwe muzogenda zibonetse kubijyanye n'umwimbo w'umurimyi ngaha kuri rihingure
umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yari yishikiye ko mugwa mukuru w'intara cy'ibitoke kwirabira ibibazo abarinyi bafise muri kino gihe giderurema ashima ko abanyacibitoke bafise umwimbo mwiza ashikiriza ku kibazo cy'amatomate yimbuka ku bwinshi muri iyo ntara akabura isoko ko kiraje ishinga leta y'u Burundi
aha rero turazi yuko ikibazo cy'amatomate cyama cyavuzwe sibyo kayemo kandi murayimbura
bikwiye ariho n'umukuru w'igihugu arabizi kandi twarabiganiriye ndamwemerera ko kuri iki kibazo cy'amatomati tuza tukacicarira mukumva koko ko mudatamba mwirorera kandi ko imyitwariko yanyu ari kwacu.
Umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi kandi yarishikiye imparambo muri komine Rugombo aho naho hubatse ihinguriro ry'amatomati ritarigera rikora inyuma y'imyaka itandatu ryubatswe n'ishyirahamwe Kapade. Umushikiranganji Gide Rurema yababajwe n'ingene aho muri Kapade batari bahashitse kuri uyu wa kabiri kugira bugurure inyubakwa z'iryo hinguriro.
Bagerageje kutubwira ido nido bamwe ati turafise amakenga abandi ati kumbure ririko riragugwa n'aba n'aba ariko icibonekeje nuko abari bajejwe kwegera ababene gihugu mu kubahimiriza ngo irihinguriro koko rikorerije mu ngiro mwabonye nta numwe yashitse ngaha. Ibi twabonye ko byateye agahinda abene gihugu hanyuma na twebwe nyene byatutumye twibaza ibibazo byinshi mwabonye ko twaje dukakorera ahantu.
Umushikiranganji w'uburinyi n'ubworozi yemereye abanyacibitoke ko agiye kurondera vuba abo mwishira hamwe Kapade kugira barabire hamwe ingene iryo hinguriro ry'amatomati ryotangura gukora. Ibujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste kuri iyo nkuru. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC yumvikanira mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mukanye turasozera ibiganiro byacu n'amakuru twateguriye kuri iyi saha yamara imbere yaho. Reka mugenzi wanje Aloyisi Bigirimana abibutse ingingo nkuru z'amakuru yabashikirije. Aloyisi,
amakuru twabashikirije: abantu 73 nibo bamaze kumenyekana ko bahitanywe na nyamugigima yabaye mu gihugu cy'Ubutaliyano mu gatondo ka kare kuri uyu munsi wa gatatu. Nyamugigima yononye ibintu bitari bike. Nyamugigima yumvikanye kandi no ku murwa mukuru i Roma muri icyo gihugu nyene cy'Ubutaliyano. Abajejwe ibikorwa byo gutabara mu Butaliyano bavuga ko abantu bashika mu majana bakomeretse, abandi batari bake batagira aho barambika umusaya. Iyi nyamugigima yabaye ni mu gihugu cha Birimania kuri uyu munsi wa gatatu nkuko bishikirizwa n'abajejwe kugendereza iby'ubutaka muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Nta bahasize ubuzima baramenyekana, ariko iyo nyamugigima yumvikanye kandi no ku murwa mukuru w'igihugu cha Thailand i Bangkok hamwe ni Kolkata mu gihugu cy'Ubuhindi. Andi makuru ni muri kaminuza y'Abanyamerika muri Afghanistan yatewe n'abantu bataramenyekana. Abajeje umutekano ba Afghanistan gushika ubu barakikuje iyo nyubakwa ya kaminuza. Abaraho bamyesha ko abarwanyi binjiye muri iyo kaminuza aho bibaza ko abigisha hamwe n'abanyeshuri baba bagizwe imbohe. Abantu batanu nibo bamaze kumenyekana ko bakomeretse kandi nta murwi n'umwe uritirira ico gitero. Nayo wahoze ari cegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu muri Sudani mu manuko Riek Machar ari mu gihugu cya Sudani i Khartoum ku murwa mukuru ahari kwivuza. Ibyo byamenyeshejwe ejo ku munsi wa kabiri n'umushikiranganji ajeje kumenyesha makuru muri Sudani Ahmed Bilal, aho yabibwiye abamenyesha makuru. Amenyesha kandi ko Riek Machar arembye cyane. Bilal amenyesha ko Riek Machar arwaye mu gikiriza kandi afise n'ingorane z'amaguru zavanye n'uko yagize ingendo ndende agenda n'amaguru mu minsi irenga 15. Naho icegera cy'umukuru w'igihugu muri Leta z'Ubumwe za Amerika Joe Biden yamenyesheje ko Amerika itacyo yarizi ku nteguro z'ibitero muri Turukiya.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, mukoze gukurikirana ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha. Kuri mikro mwari kumwe na Fidel Niyongabo
na Aloyisi Bigirimana.
Washize hamwe ibi biganiro ni Innocent Kimenyi. Tubifurije mwese umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.